Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri uyu mwanya muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze mu biganiro bya radio yanyu. Mu Burundi umunyeshuri wese wiga mu mashuri acumbikiwe agomba kuzabanza kwerekana urupapuro rwemeza ko atanduye virusi ya corona mbere yo kwakirwa. Kubapima bizakorwa hagati y'itariki ya 10 n'iya 14 z'uko kwezi kwa 9. Ni icyemezo ababyeyi b'abanyeshuri bakiriye neza, ariko kandi banafite amakenga atuma hari ibyo basaba leta.
Aho bicara mu mashuri, aho baryama, bijya bintu byo kujya amajyama nabo. Ubona byo byo atari kibazo nk'ikindi. Corona kishobora kuzana naho nyine. N'ingingo zikurikira mu mashuri n'uburaro nazo nyine zigwe.
Abo ni bamwe muri abo babyeyi. Mu Rwanda mu mikino ya Afrobasket igice cya kabiri gishira icyanyuma, Tunisia ikinye na Cap Vert, hanyuma Senegal igakina na Cote d'Ivoire. Abahanzi bakomeje kwibuka umuhanzi w'umunyarwanda mugenzi wabo Jay Polly wamenyekanye cyane ndetse wafatwaga nk'umwami w'injyana ya hip hop mu Rwanda, witabye Imana mu gitondo cyo ku munsi wa kane. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Duhere muri siporo n'imikino, bigeze he muri Afrobasket, imikino irimo kubera mu Rwanda y'igice cya kabiri gishyira cya nyuma. Turi kumwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Desire, imikino igeze he?
Urakoze Eugenie, ni ukuvuga ko imikino igeze mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma. Urukino rwa mbere rwo muri izo nkino rurangije kurangira, aho umugwi wa Tunisia watahukanye intsinzi y'amanota 75 kuri 65 ya Cap Vert. Agace ka mbere rero kagiye kurangira Tunisia ifite amanota 16 kuri 18 ya Cap Vert. Mu gace byagaragaye ko iyo migwi yasa n'iyinganya Tunisia no kubona yarangije ako gace iri imbere, nuko yahebye ibyo gutera amanota 3 kuko yari yabananiye, bagaruka ku manota 2 babona kurangiza ako gace basunga Cap Vert amanota 2. Agace ka kabiri kari gatandukanye n'aka mbere, ku bakinnyi ba Tunisia karangije icyo gihugu gifite amanota 23 kuri 15 ya Cap Vert. Amanota 12 yose ya Tunisia akaba yinjiye kuri 3 ibyari byanse mu gace ka mbere. Muri ako gace kandi Tunisia keretse ko yagema cyane yabyifashemo neza no mu kuzibira iyo migwi rero yakigenda kuruhuka, Tunisia ifite amanota 39 kuri 29 ya Cap Vert. Agace ka gatatu Tunisia yabananije ije imbere, ako gace karangira icyo gihugu gifite amanota 20 kuri 15 ya Cap Vert. Agace ka kane ari nako ka nyuma, umugwi wa Cap Vert niwo washoboye kugatahukana ku manota 21 kuri 16, ariko ntacyo byahinduye kuko Tunisia yari imaze kubaja imbere, icya mbere irangiza urukino ifite intsinzi. Tunisia rero ikaba ibaye igihugu cya mbere kironse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma bitegekanijwe ko ruzoba kuri uno w'Imana. Icyo gihugu kiracyarindiriye umugwi bazotana mu mutwe, kuko urukino ruza Cote d'Ivoire n'igihugu cya Senegal nabwo bamaze gutangira. Igihugu cya Tunisia rero kikaba gitegereje utahukana intsinzi akaba ari bazohura mu rukino rwo kuri uno w'Imana ari nabwo rwa nyuma.
Desire Hatungimana, ndagushimiye kuri aya makuru.
Murakoze namwe jeje.
Mu Burundi umunyeshuri wese wiga mu mashuri acumbikiwe agomba kuzabanza kwerekana urupapuro rwemeza ko atanduye virusi ya corona mbere yo kwakirwa. Kubapima bizakorwa hagati y'itariki ya 10 n'iya 14 z'uku kwezi kwa 9. Amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihugu akazatangira kuri iyo tariki ya 14. Mugenzi wacu uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Eroje Birikaneza,
Bukizo bushikanganyirije rwo magara y'abantu ni biba bitangaje ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa gatanu ku muhingamo. Yavuze ko umunyeshuri w'uburezi azoba arekuriwe kwinjira mu ndaro wenyine ari uzoba afise ibipimo vyerekana ko ata bwandu bw'umugera wa corona afise. Muganga Jean Bosco Girukushaka yemeza ko utunenge twatwibonekeje mu gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri uheze, aho hatangura gufatwa ingingo yo kubanza gusuzuma abanyeshuri bo mu mashuri y'indaro bavuye mu biruhuko, ubu twatorewe umuti. Uku niko abisigura.
ugambere twari twabahaye iminsi 3 gusa mwumvise uko twagize iminsi 5 sokimira mu burere bwose bw'ubuvuzi mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira umunyeshure yipimishe ahari hose ibitaro by'ubuvuzi dufise bikaba birenga 48
muganga agira kwishaka bugira ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yemeza kandi ko ibintu byose bikenewe kugira ngo isekeza byo gupima abanyeshure rigende neza bihari
tuzosha turaba ingene twongereza abapima ababe benshi muri ibyo bisata hanyuma ibicanye n'ibikoresha twobahumuriza birakwiye n'ibicanye n'imiti nta kibazo dufise irakwiye
ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko abavyeyi bakiriye ingingo maze gyegera bamwe mu ntara za bubanza na cy'ibitoke mu buraruko bushire burengero barayikima ariko bagasaba ko hari izindi ngingo mperekeza
aho bicara mu mashuri aho baryama bijya bintu byo kujya amajyama nabo ubona byo byo atari kibazo nk'ikindi korona kishobora kuzana naho nyine n'ingingo zikurikira mu mashuri n'uburaro nazo nyene zigwe
umwana agiye agwaye ni ngorane ku bavyeyi atanduye nitoze mu bavyeyi mu isanzwe ingingo twayakiriye neza nk'umuvyeyi afite umwana gucaza mu kigo cy'indaro
bari abatiga bataha nabo nyene bazohava baza babasange ingorane zicane ingorane kasaba leta rero ko ahubwo yo tegura uburyo abanyeshure bashobora kwiga batandukanye abanyeshure bagume barundana kwa kundi
eka namwe abanyeshure muri zo ntara niko babibona
mwese tuzogenda azi uko atagwaye
none bajya nabo baza baba inyuma y'uburaro baba hanze ndicuzokwicarana ku ntebe imwe cyangwa ko tubona mu ishuri usanga intebe imwe cyangwa abantu batatu cyangwa bane tugeze kujya gufungurana ko turundanukamenga turi mu isoko bisaba yuko tuba turi bake bake uhumva bidateranya amakenga abamurara ku bumatera muri batatu mukagerekerana
abanyeshuri barenga 30 ba mu ndaro nabiga bataha ariko biga mu bigo bifite uburaro niho bitezwe gupimwa nk'uko ubushikanganje bw'amagara y'abantu bitangaza haraheze iminsi mu ntara zitandukanye hakirundo na ngozi mu buraro kwavugwa abantu benshi bandurikiza cya COVID-19 hamwe no muri za Bururi Makamba na Rumonge mu manuko bushire burengero bamwe mu bahinga bagejeje amagara y'abantu bemeza ko hisunzwe bitigiriza abantu banduye mu ndwi zina ziheze bikageranywa n'ikiringo kingana gutyo nyene cyazibanjirije habaye kwiyongerera kw'abantu bandura ku bice birenga 200%. Muganga Jean Baptiste Nzoriro nkankuze munyamabanga ntayegayezwa mu cyanganje bw'amagara y'abantu kwa 24 ukwezi guheze yabwiye amenyesha makuru ko tabiharura bigezweho ubwo bushikanganje bugira ku bijanye n'abandura bakira n'abahitanwa na coronavirus
ibitigiri hariho ikigo kijejwe kuvyegeranya nibaza ko atabitigiri bihari bigezwe ko uno munsi bari baje bafise ntavyo batweretse mugaba batubwiye ko bagiye kuvyegeranya
abategetsi b'Abarundi uhereye kuri Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo bahimiriza abantu ukwikingira ntibahisha gashavu bafitiye abavuga ko abandura bamaze igihe biyongera aha Perezida Ndayishimiye kagaya mu mesha makuru ya Ndikumana akorera itororokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP hamwe na radio y'Abafaransa RFI hari kwa 19 ukwezi k'umunani guheze ariko aganira n'abarundi ba mu mahanga bari kubasozera indwi yabahariwe
hariho umurundi ababajwe cyane nuko COVID mu Burundi taratugana muhamwe ku maradiyo avugira kuri RFI arababaye ngira kari mu kwiyahura kubera COVID itarugarana abarundi umuntu akavuga ko uno munsi abarundi bitaro byose byuzuye gatakiro nkawe bifuriza kubera COVID
niwe murundi w'umenyesha makuru wenye nasigaye arota Burundi bugwa mu manga arota abarundi bamarana arota abarundi bapfa
Abategetsi b'u Burundi batangaje mu kwezi guheze ko bazakina incanco bakanazibika mugabo basigura ko batazigera bahimiriza abanyagihugu kuziteza gusa umushikiranganji ajejwe umutekano ari nawe ahagarariye umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya COVID-19 Gervais Ndirakobuca yemeje ko uzokenera urukingo azoruhabwa ariko akiyemeza ko ataco azobaza leta ruramutse rumugize ko ingaruka mbi ibaruro bya nyuma bitangwa n'uwo mugwi zerekana ko abantu batarenga 10 yari bamaze guhitanwa n'ikiza cya COVID-19 ku barenga 11,000 basanganywe ubwandu bwacu ku bantu barenga 50,000 bamaze gupimwa kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 umuntu wa mbere yamenyekanye ko afite ubwandu bw'umugera wa corona mu Burundi Eloge Urika neza ijwi rya Amerika
umuhanzi w'umunyarwanda wamenyekanye cyane ndetse wafatwaga nk'umwami w'injyana ya hip hop mu Rwanda yitabye Imana mu gitondo cyo ku munsi wa kane uyu muhanzi Joshua Tuyishime wamenyekanye ku izina ry'ubuhanzi nka Jay Polly yaramaze amezi agera kuri 4 afunze yitabye Imana ubwo yaragejejwe ku bitaro bya Muhima mu mujyi wa Kigali aho bivugwa ko yageze arembye ntabwo ariko hari hatangazwa neza icyabaye intandaro y'urupfu rw'uyu muhanzi Benshi mu bakunzi be n'abahanzi bagenzi be bashinzwe n'urupfu rwe bavuga ko agiye akiri muto kuko yapfuye afite imyaka 33 y'amavuko. Mugenzi wacu Tim Ishimwe avuganye n'abahanzi b'abanyarwanda baba inaha muri Amerika. Didas Ntakirutimana uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Mr D na Nick Rowland Mutoni bamubwira uko bakiriye urupfu rwa Jay Polly nk'umuhanzi mugenzi wabo.
Ubundi umuntu yapfuye urupfu ni ikintu kitamenyerwa na rimwe. Umuntu yabagiye ntabwo abazongera kumvikana, ntabazongera guhura n'abantu, ubuzima buhagaze. Ni ukuvuga ngo n'ibikorwa aba yarakoze bibaho yego, wenda yari by'indashyikirwa birakomeza bikavugwa, ariko urupfu rurababaza. Nk'ibyumva ufite ntabwo sinzi ukuntu nabikubwira, ntabwo nabyemeye. Cyane ko burya iyo umuntu atarwaye ngo umenye ko arwaye, kubera ko Jay Polly ni umuntu ukomeye, ntabwo ari kurwara ngo abantu ntibabimenye. Kumva gusa ngo umuntu arapfuye biragorana kubyakira, kwiza n'ubu biragoye kugira ngo abyumve.
Mr D, uri umuhanzi ukorera ibikorwa byawo bya muzika no muri Amerika. Jay Polly yari mu Rwanda niho yanapfiriye. Abahanzi bashobora kugira byinshi bahuriramo cyangwa ahantu henshi bahurira, ari ibikorwa mwaba mwarigeze guhuriramo wenda nk'ibitaramo?
Ntabwo twari tuziranye ku buryo bukomeye, gusa twigeze kuvugana igihe gitoya hashize igihe tukavugana, nyuma nza kubona connections, ariko ibihangano bye n'ibikorwa bye byose narabikurikiranaga ku buryo rwose umunsi ku munsi n'abagambo na ibintu byasohotse, umuntu arakora, umuntu aritanga, yarakoraga ku buryo birababaje. Vraiment kuba umuntu agiye yakira umwana yarageze igihe cyo gukora no kunezerwa n'ubuzima bw'igihe cye, icyo gihe yaragezemo. Ubwo rero ntabwo twamenyanye, sinagize amahirwe yo guhura nawe, ariko twaravuganye. Nyuma yaho ntabwo twavuganye cyane, bihagaze, ariko buri muntu ku giti cye agakora ibye n'undi agakora ibye, nkajya nkurikirana ibyo nkamenya.
Benshi mu bafana ba Jay Polly cyangwa mu bakunzi be batangiye kuvuga ko urupfu rwe rusize icyuho muri muzika nyarwanda. Ibi nawe niko ubibona? Urabona ari iki kigiye guhinduka mu muziki nyarwanda? Niki ubona abahanzi bagomba gukora kugira ngo bazibe icyuho cya Jay Polly?
Urupfu rwa Jay Polly ni igihombo gikomeye ku Rwanda no kuri muzika nyarwanda muri rusange, kubera ko ntawe uzazana ikirungo cya Jay Polly mu muziki nyarwanda. Buri wese agira umwihariko we, yari afite umwihariko, yari afite ikirungo ashyiramo ku buryo iyo yazaga wumvuga ngo ni Jay Polly uvuze. Ubwo rero hajemo icyuho gikomeye, ku buryo nyine biranagorana kugira ngo uvuge ngo ingo yagiye kutubaza wazaziba icyuho cy'ugiye. No, ntabwo bibaho. Wenda muragerageza kugira ngo mwibagize abantu akababaro abateye, ariko ntabwo mu by'ukuri waziba icyuho cy'umuntu udafite impano ye. Impano ye yariye ni impano igiye nyine, biragoye kugira ngo umuntu azaziba icyuho.
Nk'umuhanzi mugenzi wawe uzamwibukira kuki?
Nzamwibukira ku bikorwa byinshi yakoze. Kugeza n'uyu munsi nta wundi muntu uzakora ibyo yakoze. Yabikoze ku giti cye, abikora mu gihe cye, abikora nkawe. Buri wese azakora ibye, ntawe uzakora ibya Jay Polly. Ariko ntabwo navuga ngo nzamwibukira kuki, se ni iki byose?
Maze kuvugana na Mr D, umuhanzi w'umunyarwanda ukorera ibikorwa bya muzika no muri Leta Zunze za Amerika muri Leta ya Ohio. Navuganye kandi na Mick Roland Mutoni, nawe ni umunyarwandakazi uririmba utuye muri Leta ya Georgia. Nawe ntangira mubaza uko yakiriye urupfu rwa mugenzi wabo Jay Polly.
Narumenye yesterday kuva kuri friend wanjye. Nabonye yapostinze kuri page ndavuga se ibi ni ibiryo, mubajije arambwira ngo yego nibyo. So byambabaje cyane, byambabaje kuba umuntu nk'uwo agiye akiri muto afite a lot of dreams nyinshi. So inzozi. So jewe nkanjye byambabaje cyane. Na n'ubu ndakibaza ni iki cyatewe n'urupfu rwe, arimo abantu batangiye hip hop mu Rwanda.
Urabona urupfu rwe rugiye guhindura iki mu muziki nyarwanda?
Oh, of course, ni legend. So big abana bato bamureberagaho, icyo nzi cyo for sure, hari ibigiye guhinduka.
Niki wumva uzamwibukiraho nk'umuhanzi mugenzi wawe niki?
Jewe ndanga music iwe, like hip hop, ko naririmba byanshimishaga nari umufana we.
Ubutumwa waha abakunzi be ubwo ndavuga n'umuryango we ndetse n'abahanzi b'abanyarwanda muri rusange.
Ubutumwa naha abantu bamukunda no gukomeza bakihangana no gukomeza bagasengera famiye ye no gukomeza kandi bagashyigikira n'ibikorwa bye ntibazamwibagirwe.
Mr. D na Meek Mutoni abahanzi b'abanyarwanda bakorera ibikorwa byabo bya muziki hano muri Amerika, ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuwa mbere ushize yahuye n'urubyiruko rwikorera ku giti cyarwo rufite imigambi yo kwiteza imbere mu mujyi wa Bujumbura. Yabemereye ko azafasha abafite imigambi isobanutse bakazabona inguzanyo. Cyakora urwo rubyiruko rwagaragaje ko rufite intambamyi zo kubona amikoro yo gutangiza imigambi yabo. Perezida Ndayishimiye yabemereye ko azabafasha kubona inguzanyo mu mabanki yo gutangiza ibikorwa byabo. Iyo nama y'umukuru w'igihugu n'urubyiruko ibaye mu gihe urubyiruko muri rusange mu gihugu cy'u Burundi rwugarijwe n'ibibazo birimo ubushomeri buri ku gipimo cyo hejuru cyane n'ikibazo gikomeye cy'ibiyobyabwenge. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yajyanye ikiganiro na Francis Rohero, umunyepolitiki wigenga, na Bernice Irumva wari witabiriye inama y'umukuru w'igihugu n'urubyiruko ba rwiyemezamirimo mu mujyi wa Bujumbura hamwe na Eric Nsengiyumva. Uyu aharanira inyungu z'abakiri bato akanabafasha kuva mu bibazo barimo n'iby'ibiyo by'abwenge. Bose bari Bujumbura mu Burundi. Bernice Irumva aratangira avuga uko iyo nama y'umukuru w'igihugu yagenze muri rusange.
Muri rusange yabaye inama nziza yo kudutera intege no kumenya ibice byo mu Burundi, kuko hariho ibyo tutari bwatahukirwe neza uko bigenda, no kuduhimiriza mu byo gukunda igihugu no gukunda gukora cyane.
Iyo nama yari yitabwe n'abantu bangana iki?
Twari benshi cyane ugereranije, bagerageje guharura twararenga 5,600.
Ibihe mwashikirije ibibazo nyamukuru mwashikirije umukuru w'igihugu?
Kubaronse akaryo ko gushikiriza ibibazo umukuru w'igihugu haniniya ibyavuzwe n'ibijyanye no kuronka imitahe no kuronka uruhane zo mu mabanki, ikindi kuronka ubushobozi bwo kumenya kwaka imigambi ishobora kurohera imitahe cyangwa imwe bita mu Gifaransa projet bancaire. Ubumenyi rero nubwo kenshi usanga kugwaruka bwinshi budafise, ugasanga benshi bwize ibyo gukorera abantu, ugasanga bijyanye no kwikorera ntibifite ubwo bushobozi bwo gushobora gukora imigambi ishobora kuronka uburyo icyo bita finansema mu Gifaransa.
Mwari ko muravuga iyo migambi bankable iboneka ni ngiyihe iyo mwashoboye gushikiriza, iyo mubona abo bakiri bato bashyira imbere imigambi babona ko ishobora kubaronsa izo ngurane n'iyo mitara?
Muri iyo nama ahanini ni kwari gushikiriza imigambi, ahubwo kwari kutwereka abashoboye gukora imigambi igeze kure kugira badutere intege. Ntiwari umunsi wo gushikiriza imigambi, ariko haniniya baratubwiye ibisata byihutirwa cyane kugira ngo byinjize amafaranga y'agaciro mu gihugu. Nk'igisata cy'ubuhinzi n'ubworozi, igisata kijyanye n'amahinga butari n'agataka, igisata kijyanye n'ibiro by'ingenzi, haniniya byinshi biba bihagaze, ariko byose bigenda ku kintu nyamukuru kijyanye n'urudandazwa hagati mu gihugu no hanze, cyane cyane hanze y'igihugu kugira ngo amafaranga y'agaciro yinjire mu gihugu.
Uravuze ko iyo nama itari gushyikiza imigambi, yari abasanzwe bafise iyo migambi barayitunganije, nkamwe bwo kubiberekeye n'uwe mugambi mufise?
Kubinyerekeye jewe nkorera cyane cyane mu gisata, nk'uko mubizi nsanzwe ndi umuririmbyi, nkorera mu gisata cyane cyane icyo cy'ingenzi, hamwe ikindi gisata rero nsanzwe nkoreramo ni icy'uburimyi.
Nze kuri Francis Rohero, inama nk'iyo hagati y'umukuru w'igihugu na bakiri bato ugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere, muyibona gute?
Yego cyane, ubwa mbere jewe ngaza kwa abari inama kuko hategerezwa kwa mafiyaga hagati y'abariko barashaka ibyo bakora n'abafata ingingo, ariko rero jewe nihweje mfatiye kwize mbere n'ifata ubwiye nsanga umengo umwanya cyane uhari umengo ni nko guhimiriza, mu gihe nafata ko umwanya nk'uyu ni umwanya cyane cyane wo gufata ingingo. Haraheze imyaka itari mike ibyo Bernice avuze, ibintu abantu bahura nabyo n'intambamyi abakiri bato benshi ntibafise leta abarundi benshi bavuka mu miryango mito mito ugasanga barirwa niko bariga abandi baragaca ubwenge bakamenya ibyo bokora hanyuma ugasanga ntibafite ububasha bwo kuronka amakredi mu mabanki inyungu nini kandi ntibafise icyo bajanayo nk'ingwate hama ugasanga n'ibyo bashoboye gukora ntawe ushobora kubibagurira kuko abarundi usanga badafise uburyo izo ngorane rero Berinice atubwiye igihe kivugwa haraheze imyaka cumi cumi n'itanu bose bama bavugize igikenewe ubu si ukuza kubwira abanyagihugu abajene nk'uko niba nkawe Berinice avuga ati ikindi umuririmbyi n'ibindi muri bibiri ubu sindi bava ko akeneye kuza kumubwira ngo bamwereke ababishoboye bakwiye gufata ingingo zimubwira bati bwa bundi ya kapitali yoba inyungu mu mabanki urashobora kubisaba nimba ashaka kushikana indirimbo ziwe kure akeneye aho bamugurana haronka finansima akeneye abantu babigura ikibazo rero je mbona kinini nk'uko yari abivuze n'ingingo umukuru w'igihugu rero niwe muntu wa mbere mu gihugu ashobora gufata izo ngingo ibyo bavuze rero yuko no mu mwaka uheze muyibuka ko yakoranije abakiri bato batari bake bahejeje amashuri no kwita akomakomeye abari bahejeje afite amagikomakomeye yari yarakoranije kugira ngo abasigurire yuko imigambi leta izobafashe ubundi twari dukwiye kurimbura haheze umwaka byagenze gute asubiye guhamagara abandi bakiri bato ababwiye kwakunda inyene bizogera he ikibazo rero nibaza si ukuguma babwira abantu ngo ibi byokorwa uku nibafata ingingo uruhara rwa leta bakugira twafashe ingingo twabagwakirije amakapito yova ngaha aho bishoboka abagwakirije iby'amatongo yabo bo bigira uku icyo mubise bakabereka hakaba icyo nakwita itunganywa planification kigenda umuntu wundi kiwe ndabibutse dufise abarundi bari uno munsi munsi y'imyaka cumi n'umunani ibice mirongo ine na bitandatu hafi miliyoni zitandatu z'abarundi dufise abarundi bari munsi y'imyaka mirongo itatu n'itanu baba hafi ibice mirongo irindwi na bitanu ku ijana ni ukuvuga miliyoni hafi icyenda z'abarundi ni mbwabo nyine karavuga Berinice benshi batagira akazi abize n'abatize benshi bariko bibaza ibyo bashobora kujyamo ibifata bajyamo usanga ari ibyo benshi uburimisha nk'ubworozi ntibutunganijwe ibyerekeye gutwara abantu ibitunganyije nibyo biva kutujyana muri ya turizimu yari karavuga ibyerekeye ubudandaji ibyerekeye imyuga mito mito yose cyangwa rendisiyarizasiyo cyangwa amaporoje atandukanye ashobora kujya mu abizi abo bantu bose ibyo bintu bidatunganyijwe ntacyo bitwungura baguma babibutsa ngo nibakore ngo nibakore erega gukora abajene b'abarundi barabishaka ubwabo bakeneye ko bitunganywa bakamenya aho bata umutwe ntibirige benshi baba babwira ibindi nibyo rero bashaka yuko Berinice yagerageje kuvuga inshamake y'ubwabo nanjye na pati yaho ingingo zifatwa zikomeye kugira bumve icyo bakora
Berinice ku byerekeye izo ngurane muri iyo nama mwagiranye n'umukuru w'igihugu mwabonye bimeze gute uravuga ko usanzwe uri umuririmbyi kazi biroroha ku mitahe ku bakiri bato hariho amabanki atariho afasha abakiri bato bafise imigambi nk'iyo
ego cyane kuri icyo cy'imitahe hariho intambwe zatewe baragerageje kudushikiriza cyo navuga ntinyikigega n'umugwi navuga ni porogarama ijejwe kuzotanga ingurane itagira entere icyo kigega kingana nk'uko babitubwiye kingana n'imiliyaridi mirongo ine n'umunani y'amafaranga y'amarundi hakaba kandi na ya banki y'ugwaruka investissement pour les jeunes nayo nyene izotanga ingurane migambi uhereye ku makoperative hamwe n'amasosiyete nuko nyine abari ikiganiro n'ibintu byinshi bashoboye kudusigurira kuko n'abajejwe iyo fok izofasha imigambi ku mitumba yose y'igihugu irahari yarashoboye gusigura nyine bizogenda kandi bagiye ngo kugenda mu gihugu cyose basigura ingene bizokorwa ariko baratumenyesheje ko ubwo buryo buhari kugira ngo imigambi myiza yoroshwe uburyo ariko kandi bakazokora n'ikurikiranwa ubwo buryo ariko burakoresha mu kiringo cy'irya myaka ya mbere itatu aho usanga ishyirahamwe ritarahagarara neza ikindi nk'intambwe y'ibiriko birakorwa icyo umukuru w'igihugu yadushikirije ni uko hariho ikigo gishobora gufungura ubwenge mu bijyanye n'ubuhinga kuko kirubaka katushi aho kizokwakira ku ngunga imwe abashaka gukarihiza ubwenge mu bisata bitandukanye barenga gato igihumbi icyo nacyo
kiriko kirasozerwa kubakwa mu ntara ya Karusi mubyo badushikirije hanini ya nevyo ego kubijanye n'imitahe no kuri byifashe kandi kuri twe gugaruka tubona ko ari cyizere asigaye tubona ishyirwa mu ngiro y'uko tuzoshikirwa nkaje rero nk'umuririmbyi gifata kijyanye n'iby'akaranga cyane cyane umuziki sinema tubabivuze ko cyane kuko kesho yavuze turisme biba birimo ariko ntibabishimikiye ko cyane ko kenshi hari ukuntu ibyo bisa gusanga umenga ntibyitaweho cyane mu gihugu bihabwa n'uburyo bukeye muri pici y'igihugu ariko ibyavugiwe hajya biraduha umwizero ndibaza ariko abazaba bafise imigambi myiza ishobora guhabwa iyo ngurane iri mu gisata cya kiritire nibaza yuko nayo nyine izoronsa ubwo buryo kuko uburyo bavuze yuko ari ubw'urwaruka rwose atari ubwo igisata cyangwa ikiriya ahubwo ari ubwo imigambi myiza iteza imbere igihugu.
Reka nze kuri wewe Eric Nsengiyumva, iyo nama umukuru w'igihugu yagiranye n'urwaruka wikorera utwabo rw'i Bujumbura, musanzwe muharanira inyungu z'urwaruka no kubafasha kuva mu bibazo ruhangana navyo nk'ibijyanye n'ibiyayura mutwe, iyo nama y'ugufasha urwo rwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere mwayibonye gute?
Murakoze kumpa ijambo. Iyo nama nirada yuko ari ikintu cya mbere cyo gushimira n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'Uburundi,
kubera ni ikintu kimwe gishoboza gifasha urwaruka rwose icyo gikorwa yakoze, kubera ubwa mbere kiratanga umwizero. Ndibuka tugishyiraho umugwi wa mbere w'urwaruka w'igihugu, icyo kintu twari twaragishimishije ko yuko tuzokwama turondera ukuntu urwaruka rwovugana n'abafata ingingo. Igihe rero nyine icyubahiro perezida w'Uburundi yaba yaravuganye n'urwaruka, ni ukuri n'ibintu byo gushima rwose biratuma urwaruka rugira umwizero. Nari naho narahuye n'abantu urwaruka ruvuye muri ivyo biganiro, bamwe turicarana abandi turayaga, bose bavuye bavuga bati uwo bafise icyo akora ubu yoshobora kugikora. Ariko ngerageje kugira nico mvuze ku mwihwezo nk'umuhinga w'ibibazo vy'urwaruka, nuko nk'uko Francis Rohero yabivuze, ibi bintu birasaba ibikorwa bitari bito, birasaba nk'ubunye nk'ibibazo urwaruka rwo mu Rumonge rufise, sivyo bibazo urwaruka rwo mu Kirundo rwo rufise. Kandi ico nokwita sizero gisigo cyo bita des opportunités, ico nokuvuga nti ibituma urwaruka guma kamba rutera imbere n'ibisa n'ibyo mucamwe, bigasaba rero yuko uboneka umugwi w'abahinga werekana ivyo urwaruka rwose rukeneye bivanye n'akarere barimwo n'ibiriyo. Urwaruka rw'umuhinga nibwo baruvuga ruti ari inzabo, hariho n'ubundi Butare bagakora muri icyo gisata, abari mu rwaruka ruri mu Rutana bati turi muri Nikeri bakamya ko ariho Nikeri, abari mu Rumonge bati twe twogenda mu kiyaga tugakoresha ubuhinga bwo kuroba rugezeho, twoca tuva muri Zandagara maze tugakura isaradine mu Burundi akaza ubwoko bw'isamaki zikozwe mu buhinga bugezweho zirobwe n'ubuhinga bugezweho, hama gutyo urwaruka urwo arirwo rwose rukamenya aho rutumbera. Bizofasha nk'umuntu wo mu Kirundo azoba yarize amashuri akabona yuko ibyo mutuma bidatera imbere biri mu Rumonge aja muri iyo ntara. Gutyo Uburundi nk'uko perezida w'u Burundi yabivuze, burimwo ibintu bitandukanye byotuma urwaruka rutera imbere. Hama ngarutse mu gisata twe duherereyemo, uko naho nyine hari ibindi batakokwibagira, nuko hari akaranda kaba karateye gatuma n'iryo terambere ry'urwaruka ryosubira inyuma, akarorizo z'ibiyayura mutwe. Izo z'ibiyayura mutwe biriko biraba vyinshi, bizotuma ari urwaruka rutera imbere maze urundi urwaruka kwene wabo rugasubira inyuma. Niyo migambi rero twebwe dufite imigambi itasanzwe, umugambi twe dufise muze dukora tasa umugambi wo gukora ibitaro by'akarorero muri aka karere, hamwe nk'abantu bakugaruka gukoresha ibiyayura mutwe bo muri Tanzania, bo muri Kenya, bo muri Uganda, bo mu Rwanda, bo muri Congo n'ibindi bihugu bose batwitura. Ariko uwo mugambi usaba uburyo bwinshi, usaba amafaranga menshi, twizere ko natwe bengera twava tugashikirwa muri iyo migambi, kubera n'uwo mugambi n'umugambi mwiza kandi n'umugambi wotuma amagare y'urwaru agenda neza maze n'abagagira icyo baterere mu iterambere. Hariho rero n'ibindi bintu bitandukanye tugasaba ariko rero yuko na nyine icyubahiro umukuru w'igihugu iyo ntambwe yarayateye iyo kiba intambwe yindi yo kugerageza kuraba hajya mbega bajya begeranye mbega bajya bagezwa ibibazo by'urwaruka, abo bari urwaruka kubera hagindaho ibibazo wayirayeko.
Shuti mwarimu duteze amatwi naha ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane kwa mwahisemo kwicyara Ijwi rya Amerika cemera na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro amajwi yashyizwe hamwe na Dieudonné Cyubahiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.